Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigikwashikiriza ibiganiro vya Radio Mukirundi mu Kirwanda mwibeneza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Itangazo ryatewe ko gikumu n'umunya politike umurundi yazwi Chevino Mugwengezo kwigenekezo rya 10 gihukwezi kw'icenda rivuga ko bakuru imbwambwe abanyapolitike hamwe n'abanyagihugu bakoranye i Bruxelles ku murwa mukuru w'igihugu cyo Bubiligi kwigenekezo y'icenda ryo kukwizi nyene kugira ngo bemeze bihweze neza aho urugamba rwo guhanira iwahirizwa y'amasezerano yarusha amahoro hamwe n'ukurikurira igeze. Icyo gikorwa kirangiye abari barongoye iyo nama baciye bafata ingingo yo gushinga urunani rushasha rufise mu mugambi wo gutegura inzira nshasha no gutera akamu abarundi bose mu butandukane bwabo kabasaba kujira hamwe mu runani rushasha rwitwa Sefor Arusha rufise intumbero yo kunana gushika amasezerano ya Arusha yubahirijwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Frederic Bamvugiyinyumvira yigeze kuba vice perezida Burundi ari mu bategetsi b'ubwo runani Sefor Arusha. Twibutsa ku mukuru w'urwo runani hari Chevino Mugwengezo. Mwiboneza Frederic Bamvugiyinyumvira.
Mwiboneza ka Frederic.
Murakomeye ngaho.
Mazina
yego. Murakomeye neza.
Yego pe, n'ukuri tutivuza.
Ni vyiza cyane rwose.
Turi
kumwe kandi na Barica Kwaloyiza Jo umukuru w'umugambwe HANAC ni ukuvuga Rassemblement National pour le Changement ika umugambwe ushyira imbere ikahindagurika ari ry'ubutegetsi ry'imigambi muriyo neza Loise Baricako.
Amahoro meza ndabaramukije.
Murakomeye namwe.
Ego turi ngari Bujumbura.
Ego me ni vyiza cyane rwose reka ariko tutarinze gutesha kanya batwumviriza dutangwe kumushyira nta he Frederic Bamvuga inyumvira tubwire cyane cyane abagize urunani Sefor Arusha mu nzego zarwo.
Dambere hoho ntangure mvuge yuko itangazo mwabonye nti ryari igitangazo gusa kwari kumenyesha yuko ubwo runani rugiye kuvuka ubundi ari itangazo mwabwirizwa kuba mwabonye ngira ngo rimwe riraza imbere yuko kino kiganiro gitangura risigura neza imboni mvano y'uru runani rushasha twashizeho.
Izo nazo ni zihe?
Icyo nica ubwo runani rugizwe n'imigambwe prona turi kumwe na ipedezi kamibanga turi kumwe na kaze FDD turi kumwe na n'undi mu gambwe utwagwa n'uwitwa Prosper turi kumwe kandi n'abandi ba n'icubahiro hariho ambasaderi Julien Nahayo hariho na jewe hanyuma rero na nabandi turi kumwe nabandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko bo kwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira.
Ego urgonani
urgonaneza bazabashize euro ibi euro inkomo kurugo andiko
urunani rwanyu Stefano arusha rutandukaniye hende mu nurunani sinareda
aho bitukaniye bwa mbere je twariko turubaka sinarede twari twavuganye yuko kwa kwavuga nyi yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura imbwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi mu nyuma twarangoye sinarede arabitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye sinarede bakaza kuri batanu bakaza kuri batatu ngo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka dushobora kubandanya uko urumva ibyo byumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe kandirukoro turavamwo abavero muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
butandukanye cyane cyane ku migambi
iyo rero twandurutse rutushinga ubwo runani turimo turavuga uno munsi
harabashobora kuvuga ko Sefor arusha bwo barunani guyonkoye ku rundi runani sinarede
oya surunani guyonkoye kurundi runani kubera ko nitwavuye yo nkurunani twavuyeyo abantu twari tugize ugo runani hanyuma tuniguye ingene gorunani wa sinarede rikora rurafata intumbero yindi atari yo twari twarumvikanye kuko tumaze kutumvikana ku kibazo kijanye n'amatora abantu bavuga bati tugize kujya mu matora kuko ati ndashobora kuba tagiye mu matora twe turavuga tuti amatora ni meza turemera ko amatora ariyo nzira nziza muri demokarasi yo guhindura ibintu tutariko aya matora aya mwaka 2020 uko twabyumvira mwaka 2016 turimo turategura kuganira kugira ngo twicare tubane tuvugane ingene twotunganya igihugu abarundi bose bari hamwe bari mu nzira imwe abarundi bose tugomba kubasezerana kubagumiza ku masezerano ya Arusha twarasanze yuko ahanini iby'amatora bitajyanye n'iyo ntumbero kuko amatora hari ni ukuvuga azoba akoreshejwe yihisunzwe ibwirizwa shingiro riza guhamba amasezerano ya Arusha
kiretse umugambi mufise
n'ubundi zaba zije zitisunga amasezerano ya Arusha
turetse kutaja mu matora
barerekana neza ingene inzego zizojaho muri ico gihe rero umva amasezerano ya Arusha n'ukuyahamba ugiye rero mu matora uba wemeye guhamba amasezerano ya Arusha turavuga tuti
mu majambo make mushya nkahe Cedric bavuga inyumvira turetse kutaja mu matora iyindi migambi ngendegwa ko yunani Sefor Arusha ni ihe mu majambo make cyane gose
muma jambo make cyane gose bwa mbere huko nuko dufatanya n'abandi barundi bariho baba bahunze baba hagati mu gihugu kugira ngo twiyumvire igituma izindyane ziguma ziza uko amatora atashe abantu bashaka kugumagiza ku butegetsi twokora iki kugira ngo abarundi twumvikane ingene abarundi bose bari butwagwe mu mahoro nukumva intwaro kwiyumvira intwaro yoza ishira barundi hamwe yisunza amasezerano ya Arusha ico ni kintu ca mbere tubwirizwa gukora no kuvuga kurondera barundi yo bari abahinga abanyagihugu basanzwe dusenyere ku mugozi umwe hanyuma turaba ingene torondera ubutegetsi intwaro iza gushira imbere iteka ry'abarundi atariza ufatira kumwe cyangwa ufatira ku madini ari intwaro ije gufatira kuri kamere ku Burundi no kuvuga umunyagihugu w'Umurundi abwirizwa kuronka ivyo abwirizwa akenera kuva ari muto gushikatse maze hako tudukama tugotoza turarondera abarundi baja mu bukene bajanwa mu bukene ku nguvu abarundi bahe bahendagizwa n'amadini abarundi bahe bibinabiriya mugabo bakabasanaza aho kubereka ibizo bagira kamaro bizo batungira abana babo ejo bigatuma igihugu cyacu.
Uyu munsi bwitondo kandi ibujumura mu Burundi umugambira nake wakoresheje ikiganiro watanze ikiganiro ukaba waciye hirya no hino cyane cyane indyane ziri mu muhari Senared nashaka turi kumwe n'umushyira ntaye bita kwa Louise arongoye uyu mugambwe atubwire mu majambo make ikintu bashikirije amenyesha makuru.
Ego amenyesha makuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari migambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo aho gukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icyana cyanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora. Ndege rero nake twashaka kumvisha abarundi n'amakunguko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego.
Inani zimwe zimwe mushya nahere bacha kwa Louise zirafise amakenga kubyerekeye cyane cyane nkuko Frederic bavuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na amasezerano yarusha eka ibyo bibazo bafite bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafite.
Ayo makenga bafite byo barantangaza cyane kuko ubwa mbere ho mwabivuze mwababwiye bahora muri Sinarede. Sinarede ivuga akoro darusha n'ibyigashingiro by'2025 none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari uwababujije yuko babivugira muri Sinarede, hari uwababujije yuko batanga intererano y'icyo kugwa kugira ngo yakore darusha n'ubwizashingiro byayivuyemwo byubahirizwe. Ikindi umuntu wabaza igishasha bazanye nawe mbitswe namwe bagiye bati ni kike kitari mu byo Sinarede ariko irakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa inani utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo niyo bibandanya. Igishasha kize nigiye ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nare nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga tuvuga
musa n'abatemera musha nayo baca ko Louise musa n'abatemera ibivugwa n'urunani Sefor arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'iki cyangwa iyo migambwe itangaza kutazoja amatora ikintu mwibaza cyo bagituma izo nani zitangaza ayo majambo.
Igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegera ko ni ukuvuga yuko wari wiyumvira ko ariwe woba umukuru w'urwo runani ugatsinda uhabaye amatora ucuvuga ngo genda ruvuyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda hawe amatora nawe nyine ucuvuga ngo waguyemo. Nagomba nsabe abanyapolitiki y'Abarundi ko boza baremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza. Nicyo gituma niyo Sefor ivutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza igozana kirete yo kitubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kuyikwegera ko
reka tumuhe ijambo umushyantahe Frederic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha mwa muvuga abuba bazanye bitandukanye n'ivyashikijwe na Sinarede eka no kuri ico cimbuye mutanze cyo cyo ibibatuma cyane cyane ari kwigungira ko Federica amvuga inyumvira
jewe nakwishuye kubibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya yo ntuzenya ariko aravuga Loyize no munywanyi wa Sinarede yo sinaje guharira na Sinarede kuri ibibazo kuko ibyo navuze ni ibintu by'ibyabaye kandi nabazi ko byabaye kuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze tugiye mu matora kandi ntigeze ahisha nari mwe ko atazoja mu matora ari navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko ico ni cyambere cya kabiri bose bari idoze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama k'umugambo umwe ibyo sije nabivuze byabuzwe n'imigambo iri Burundi ico ni kigira kabiri ikindi nacho twiza kumvikana ko twarumvikanye turi Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'iby'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'iby'amategeko ubundi arimo ndavuga iby'amategeko iby'umutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanya gatoye mushyana he
banze ndeke mbandanye n'undi wamuretsara wandanya kandi ndifuza kwigi abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri
yego ndabafite muze muri inkuta cyane bose mukanya gatoye
ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene nazo bazitunganijwe nta kimana cha demokrasi kihari wewe urashobora kuvuga rero ngo ubandanye uvuga by'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'2018 ntibikunda ntibijanye nambi mutumva ko cyo dutandukanya cyo dubatse mu tutarimo turavuga rumwe abandi bazafite iyo yishakira kuvuga
ego mushya ntahe Aloise bari cyako ibyiza shingiro irahamba amasezerano ya Arusha mukanya gatoye cyane rwose
kuvuga ko ibyiza shingiro irahamba amasezerano ya Arusha umuntu arashaka kubivuga arabye we nyine uko abibona mugabo jewe kubera twebwe mu mbwambura nake tuvuga tubwirwa kuja mu matora nta handi tubwirwa kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyangwa tukaja mu nzego hanyuma dutandura ibyirwa shingiro ari bibi turi twatsinze amatora atari mu nzego bikomeye nigiki kitubuza kurihindura hanyuma iyo Arusha dutanze ikenewe nigiki kitubuza kuyigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abantu kiretse bo tubwira ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushabuje ibyo bintu bibi byose bidogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudasonera agati kazi na muntu byose ubyubahiriza ari uko wagiye muri izo nzego nicyo gituma twebwe ari aho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Okello mwiriwe neza
mwaramutse mwaramutse Federica mwiriwe
mwaramutse neza muri hega Okello
ndi mu majyaruguru ya Uganda Padel
ndumva telefone yawe cyika muri hehe
Padel mu majyaruguru ya Uganda
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane kurunani rushasha C4 Arusha tukavuga kandi no ku kiganiro umugambwe uri mu Burundi watanze uvuga cyane kubyerekeye imbyane ziri mu runani Sinarede duga ku ijambo ikibazo cy'umuriro mu kanya gato
icyumviro by'ukuri reka ndebe ku ruhande rwa opposition ni aba opposition barebe inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida agari kiri imbere abanzi barebe se umuturage niki tuzamumara ese niki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera kuza imbere imwe icyo kirafasha kandi ikindi yaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'itrofu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu byaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage ikindi president Nkurunziza agerageze arebe ese ka president ushyira mu kuri warahiye agafashe ku Bible arebe muri ya Bible yarahiyemo ayimanitse arebe niki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze
okelo reka mushana fezeki wa mvugira mugi cyo muvuze ku bishikijwe ivyimbere vya okelo avuga cyane cyane ku nyungu abanya politike batavuga umwe na leta z'abanyagihugu boshira imbere uko niko byifashe mu runani sefor arusha
bwa mbere mbanze nibutse no turi kumwe Aloyse naho rambaza ikibazo nti izi nama turi ko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziyo muri izi nama turimo tuguma tubwira ntawanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tuyigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi tugomba turimo turondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abari ko baraja amatora ni baronka iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza ivyukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka kwasubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bipfuza na cyane cyane ko iyo bwirizwa nshingiro ndarisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravye kwa byumva ataravye ngene imigambwe yarushanije amajwi nkuko amasezerano yarusha yabivuga nuko uvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire nubwo butegetsi buko nibyo byabaye inkomoko y'indyana nuko uvuga bufashe iyo nzira itandukanye na Arusha uburi kurabyara iyindi ntambara cyo ni cyambere cya kabiri ni kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira magabo ja hamwe niwo mubona ibintu kumwe rega nimushora kuja hamwe umwe araba mu buseruko ndera mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu araba mushangiye imbono imwe ya kazoza muje hamwe hanyuma muheze muri ingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babanda
ego mereka umushana he bari cyako
abakavuga rumwe rege bihari byo leti hari nishaka no kumva umuntu atavuga rumwe nayo iyo leta ibimeze uko birabisigura ko mu bisanzwe bitigeze yemera ibintu by'imigambwe myinshi yabo imigambwe nayo yemeregwa niyo andi isangiye utuntu nayo bavuga bati we canga nanye cenga
reka tumuhe ijambo umushanahe Aloyse baracyako nawe
arabikibereye kuneza igihugu
reka ndabasabe muze mwampinyisha ngufi umushanahe baracyako Aloyse namwe ku cimbo cha ukiro avuga ko abanyapolitike cyane cyane abo batavuga rumwe na leta bushira imbere inyungu z'abanyagihugu akaba yavuze kandi ni ikibazo cyokoroheriza abatavuga rumwe na leta duga ku ijambo mukanye gato cyane
Jeho kero ndamushibikiye yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki bishaka ko dutwara imigambi hejuru twavuga gushyira imbere neza y'abagize cyane cyane neza abantu wanyu bacu kuko nibyo nani bwo zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugira izo nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitike wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza nkashingira Okelo kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku misahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona nk'abantu ataraba abasirikare b'abasivili ubona yuko by'ukuri ibintu by'guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagasaha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba ngire mwene wacu bambwiyumvira yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye runo butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kujya mu matora kugira ngo duhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ujeze urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe ari cyiza
Yegume tuwi utenishuti mwese komuniki na wanda nyakumbiriza ya diyo hiju ya Amerika tulikumuna Jean-Claude, ngiriwe neza?
Ngiriwe, ngiriwe.
Munihiga Jean-Claude.
Mwakumisa angubo mnafuga na nangoka Jean-Claude, hano mkarele kango mahabwa ni mwurengi, wagashanda wa mkagari kacherwa, mwuri usangye ni hundu sangu wendu. Ndo mukunzi ikiganiro muri sanga
yego meduga ku jambo rero kibazo kimvira mu kanya gato
ibyo koko nkuko twabyumvise abo bakuru bateraniye muri iki gihugu kugira ngo bige uko bagarura ubumwe n'amahoro bw'abarundi muri rusange aho baba ariho buriya ikintu cyako
telefone iwe yasane iriko iragorana ariko ariko avuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu abanyapolitike muri rusange bakwitwara
muri rusange abanyapolitike n'ibijyana navuze ni kubahiriza demokarasi turavuze amategeko ngende wako y'umugambwe ukuntu imigambwe itunganijwe n'ukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubirabye kuva mu 2010 ngaha tugira icyo twise adepe ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonani zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe ayo n'amakosa nicyo gituma usanga umuntu ariko aravuga mu gasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugubwiye hasi wabaza abanyagihugu bonyine bakakubwira bati ibyo twe ntitubyumva Tegere rero twaciye tumanuka hasi mu banwanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muze musubire gusiba amatora kuko mubamufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyine kandi uri kurakora wonyine ucunakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abanwani bavuze kandi naze navuze no muri zinarembe yabivuze tutari mu nzira yo kutuzira amatora aho twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora nacyo gituma nabo nyine abo bashingantahe ntumva igituma bari kuva no muri zinarembe bakagira ayandi mashyirahamwe baba bariko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tubwiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo cyo kivuga yuko umugambwe
ariko
ntibikunda kuko umushaka gushyira ibyiwe imbere gusa
reka duhe ijambo umushyana Frederic bambuga inyumvira igihe cyavuze nawe tuvuga ku ijambo
uyu muntu Jean-Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nivyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagasangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kana Aloyize aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nishu azozana kubijyanye n'ibyo bibazo turiko turabona vala yayo twanishivu nifuza ko twobona kumwe mu by'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abantu ndeko aratwumviriza aya matora ingene atunganijwe na yibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa nshingiro rivuga
bizo kwerekana ningene ibizova muri matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujanye nibaza by'abanyagihugu biciye muri amatora twimirije turazinye nateguye
tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ya Amerika munshi ntahe bari chako Aloisa Mushanahe Frederic bavuga inyumvira bavuga ko kuja amatora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba bari kora tumwanya icyo mwebwe mu kivuga kwe
twebwe nako mundabwire yuko ibyo ariko aravuga byo kutaja byo kuja amatora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo bituma twebwe tuvuga tuti tugoyajyamo kuko tumaze kutugoyajyamo icyo twicarana nabari ko barayategura nabari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abizwa kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiragandi w'intwari we hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu ubu bicuka cyiza ego hari ingorane kuko hari abantu bahariya mu mitumba umengo zibumva baguma bakubitana imigere ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga karorero na cyane cyane ba musitaneri kuko ni babegereye bagahana bajya abantu bakora bijya bintu by'ugutuma habicuka kiri muri politiki icya kabiri wemeye kuja mu matora wicara na seni ni nacyo gituma seni mu ino minsi irikira twereka yarape kirangaminsi iranatuhamagarira gutanga abantu bajya muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi umunsi bwavuzwa tuzotanga amadosiye y'abasesi ubu rero ibyo turaje kuri seni yabigize ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomekiwe
myinshi kuko si yose kuko ni bakeya turaje ku imigambwe ingana aho rero niho tuzobirarira hanyuma duce tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka ndahindutse hamwe imvugo yobitajyanye n'ingiro aho tugoshekira ijambo tuvuga yuko ari icyo ariko biragenda neza ariko ibyo byose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wavugutse jyewe ndetse aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga bati utamenya mukeba nakubita urugori kandi urashobora kuba uragenda ahantu hari ibitsima by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba imene uramenye ukuntu urarira
icyo kibazo cyo gutunganya amatora turakigaruka ko mushyira ntahe barica ko Aloise ariko reka duhere ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Joseph mwiriwe neza mwiriwe neza akandi kazi na ninde ga Joseph
Bigirimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe n'abashinga ntabe babiri barica ko Aloise akaba ari umukuru w'umugambwe Hanake tukaba turi kumwe kandi na Frederic bahamvuga inyumvira yigeze kuba vice president wa Burundi akaba ari umugambwe Fred Boduga ku ijambo ikibazo cy'imbere
akabazo kanjye ndagatumbereza kuri uwo Frederic bahamvuga inyumvira ariko mwanze mu munda mukirize
yego arakumva
akabazo ka mbere kaje akati ese urwo runamise foro n'urunami senarede bitandukaniye akabazo ka kabiri barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira ese ko ayo matora naramukabaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora aho ntibazaba nka wa mugani uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku mushato inka yarariwe ke aho murakoze utubazo twanjye twaruka
murakoze Joseph ikibazo cy'urunani aho urunani seforo arusha rutandukanye na senarede n'ikibazo yamaze kwishyura ariko murabaje ikibazo gihambaye cyane rwose turakigaruka ku mukanya twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza mwiriwe neza Manirakiza mwiriwe neza muri hehe muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
yaduga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ni kuvuga manzi ndamukirize abo batumije
ndakumva
hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze kuri uru runani ese ko hari hatangwe ku ishinga urunani senarede hanyuma mu nyuma tukumva ko bazitabira amatora ndetse ubwo runani rurafite itandukaniro hanini n'uru rundi rwibutse bishasha ikibazo kigira kabiri ni kuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanyepolitike benshi bari inyuma y'ibihugu none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi cyane nk'uko bari bafashe ingingo yo kutayitabirira bibazo yitabira burundu nyene tumenye nk'uko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi twe turi je nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko burya bwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma none ubwo ngubo bo bafashe umwanzuro wo kubyitabira amatora cyane bahagaze ahandi nyine ho kutazo kwitabira amatora
murakoze Manirakiza na Joseph basa nabajije ikibazo cya mbere kimwe aho urunani senari de rutandukanye na Sefor Arusha icyo ni ikibazo mushya na Frederic Mvuginyumvira yamaze kwishura ariko hari ikibazo cya Joseph mushya na Heba Nyumvi mvugira cy'amatora mirongo ibiri ayo matora mu nzu itaba mutayitavye ubundi mugambi mufite n'uyuhe tugakwijambo mu kanya gato cyane rwose ikindi kibazo cya kibaza mushya na he dore cyako arabizi
erega amatora fata kamatora y'umwaka 2020 na matora nka yamye yaza ye nayo jo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanye twe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu zingene ibintu biri bugende neza ubundi ubundi nta uvuga ngo kombega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze icyo dutandukaniye ko na senarede nuko bagiye mu matora kandi barimo baragwanya inyungu za Arusha uri kujya matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko nta rukizo subira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha
muhushya na he baricha kwa Lariza mwebwe na shaka mushuri kibazo cha amani yakiza avuga ati hari abanyapolitiki benshi bakiri hanze igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitiki
bo amatora arasho yamayabaye abantu bari hanze ari kusibiza ni bibi ntawo bishigikira nico gituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye Leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera aho rero nta kandi umuntu yotera Leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abinjira gutaha igatunganya uburyo abantu bataha bagataha neza umutekano wabo na bijya bintu bitegekanije ziri umuntu atahuke bikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo ikintu cyiza kandi cyo tanga umwizero munini ya cyane hanyuma aho ngo sinari tanganira ngo sinari ni uko ibyo amatora sifo nayivuga kutazuyaza ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyene yaba twese abanyapolitiki n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda Leta ishatse yozikura boza twese tukajya hamwe mu matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu gihumbi kimwe n'amajana ya 60 twagasore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yayo yatsinze nibaza ko turamaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma tumugango ko hari ibintu bitameze neza tuyare abaje neza tugoni bakoma bamenye bameze nk'inki n'inyondo ya mafi erega nibyo nitwaguma hanze nitwaguma hanze y'amatora nituyajemo nukuri mese za bigogora na kuko azahanuka ku mijambo mu Burundi ikintu ishoboye ari gusoma amatora
yego me tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude muri
Veneza Mwiriwe
neza. Mwiriwe neza Jean Claude. Mwiriwe neza.
Muravuna ngoka Jean Claude ahuni mu ntara y'Iburasirazuba ahuni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho mu kagari ka Kirwa mu dugudu Rema ya mbere nkaba ndi umukozi w'ikiganiro muri Isanga kuri radio ijwi rya Amerika VOA radio yacu kabisa dukunda cyane hano mu Rwanda.
Ikaze mu kiganiro muri Isanga duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Kamaze bashimire kuri insanganyamatsiko mwagarutseho neza cyane.
Yego.
Nibyo koko igihugu tuturanye cy'Abarundi nacyo ni igihugu duhana imbibi hano mu karere ka Ngoma ariko muri gihe tuba twifuza ko cyaba mu mahoro aho kigerageje mu mvuru kiyorane intambara none ikintu cya mbere mbanze kubabaza ese ko twumvishe ko abanyapolitiki b'u Burundi baba baragiye mu nama aho ngaho mu gihugu cya Arusha bakabasha kuganiraho kugira ngo bibumbire muri uriya murwingo wa eseko haba hari bose kuko bari bahuriye kuri politiki imwe n'abari hanze y'igihugu batabaga muri iki gihugu cy'u Burundi nabo baba baragize uruhare muri iyo nama basinyeho amasezerano ku nyenkerezo ryatumye
Mwishana Jean Claude Hamasizano ika itangazo ryashyizwe habona n'unani rushasha Sephora ni itangazo rishinga ugurana ni ubwa mbere na mbere reka rukavuga n'imigambi yarwo
ikindi kibazo nababazaga nibyo koko buriya gusinya amasezerano kandi bakabyiga hari bamwe hari icyo bifasha kuko bose babumvishe ingingo bahuriyeho nk'abanya politiki muri rusange nta n'umwe w'ushindi mu byo bagiye gukora mbere nabyo bishobora kuba byagarura amahoro muri rusange kandi bakabasha kuzakora amatora neza cyane nta kibazo kibayemo muri abashyize hamwe nta kibananira byose babigeraho kandi bikaba mu mucyo iyo gahunda bari batekereje yo kujya kuganira yari nziza cyane n'ibyemezo basinye nabyo ni byiza cyane ntabwo wavuga ko nta ntego ryageze ko ryayigezeho ariko ikintu cya mbere mbifurije ni amahoro rwose kuko abo bafashe umwanya bakavuga ngo tugiye kuganira kuri iki kintu rwose
yumve
byabafasha cyane muri rusange mu mitekerereze yabo ndetse no muri politiki yabo bari kubaka mu gihugu cy'u Burundi
murakoze Jean Claude ashyize ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kugira amahoro mu Burundi akaba yateye akamu kandi abanyapolitiki bose batavuga rumwe kuja hamwe ikaba kavuga rumwe icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko nagomba tugaruke kumushyira ntahe Frederic bangire bamvuga inyumvira atubwire cyane cyane imigambi bafise n'abanyagihugu bumva ko bari nyuma yabo kugira ngo runani rukomeye nuko ruba rufise n'abanywanyi barushigikiye benshi cyane rwose icyo kibazo mu runani rwanyu cyifashe gute
ubwa mbere banze nibutse yuko sinarebe ikivuka twarashyira imbere ibiganiro turagerageza guhura kabiri gatatu yarusha ariko ubutegetsi bwa Bujumbura ntibushakije ibiganiro urero ikibazo mbega ko ubutegetsi butashatse ibiganiro ni ukuvuga ibibazo ntibyatoye umuti none guca kujya mu matora ata kiganiro cyabaye nibyo bizozana umuti aho niho duhagaze tukavuga tuti rero abantu batwumva twifuza ko icyo twifuza ko bategera ni uko tubandanya ibyo twari ko turakora mugabo ahanini turondera ko twicara tukavugana ikwingene igihugu cy'u Burundi cyo kubaka hanyuma abarundi nabo bazotwumviriza tuzoganira bazotwumva tuzoja hamwe turandere ingere tuganira tubashikire tuyage ibibazo bijanye n'igihugu cy'u Burundi burya igihugu si cy'ubutegetsi si kubera ko watsinze amatora utuvuga uti ndabatwara uko nshaka oya dushaka ko abarundi babwiriza kuguma bagira ijambo ku gihugu cy'iwabo rero ibyo dufise ni gushikira abarundi iyo bari tuje tubaganira ibibazo bijanye n'igihugu cy'iwabo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Obeda. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mwiriwe muhiga Obeda.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, akandi kazina?
Nsengiyumva.
Nsengiyumva duga ku ijambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga kuri nani rushasha sefor arusha no ku kiganiro cyatanzwe n'umugambwe anaka ibujumbura mu Burundi uyu munsi duga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Ego hanini cyangwa cyanze kihagaze kuri iki ni kuvuga yuko turaze uno munsi hagati y'ugo nani rushasha sefor ndetse na Senarede yari hasanzwe ni kuvuga ko ubwa mbere ingufu zagabanutse kurusha uko abarundi bari baviteze. Ni kuvuga yuko turiko turaba ko ingufu zagabanutse turabaza ati mbega nizihe ngufu mu gihe abari muri urugo runani benshi mu barugize bari nyuma y'igihugu. Uno munsi igihugu kikaba kiriko kitegurira kuja mu matora. Ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika amatora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ibyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu nizihe ngufu babona bazoshira ku butegetsi bwabuje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako. Nico kibazo cyanje. Murakoze.
Murakoze Obeda Sengiyumva ariko reka mukanya turagujambo mushanahe baraca ko Aloisa ariko ikibazo nibaza ko mushanahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere duga ku ijambo ingufu zanyu ziri hehe urunani mwahoramwo wigabuyemo kubiri.
Urunani twahoramo ntibigabuyemo kubiri ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe hanyuma bavuyemo baragira urundi runani ivyo navyo imvo twazishiguye ingufu ziri hehe burya nejo bundi ingufu ziba ziri mu mbono ya kazoza n'icyo ushaka gushikako la vision niho hari ingufu bwa mbere na mbere kuko ibi hari mu gihugu zishobora kubandanya kujya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri na bibi n'ugusumba kukubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse ishigure ingene ubutegetsi buzokora ingene amashinga amategeko tora amategeko ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije no kuvuga igihugu tugiye kufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero nibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tumamenyeshe ko ayo matora atari nyishu tuzobanya duhigira inyishu hamwe ni nyuma y'aya matora mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katubwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo turatore inyishu zibereye kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumu cyangwa cy'ababiri ni cyatwese.
Musha nayo baracya kwa Aloisa nashaka namwe mugire icyo muvuze cyane cyane ku byerekeye indyane z'amazaduka hagati ari inani mu Burundi ari imigambwe ivyo birakunda gushika cyane gose icyo ni kibazo cy'ambere ica kabiri ni ku byerekeye cyane cyane amatora igihe cyose higeje amatora mu Burundi turabona ko hama hari ingorane eka ziri hagati y'imigambwe ivyo bintu byose byo biva kuki
ba nagomba ngira n'abavuga ngo nyimbira ko turabagenzuye kimwe baradukubitiye ibugenye dutwagiye kugurisha inama baramuhotera abandi baramuhotera ariko ntimuca ingufu kuko ndabuze kuri iki kimwe cy'inani ziguma zitabagurika nicyo kimwe n'imigambwe none honorable bamvuga inyumvira ari mugambwe Frodebu iri ngahe ivuga kujya mu matora sinzi rero ko yoba atakirimi aho naho nyine urumva yuko abanywanyi ba Frodebu by'ukuri barashobora kuviragirika urumva abemera bamvuga inyumvira bashobora kuviragirika hageze amatora nicyo kimwe n'uyu honorable ndicije hari abanywanyi biwe b'umugambwe itona yitwa kuri muri opozi nanjye niri kiri itunganya ngo ije mu matora ngaha none nkaho ubu ntiwumva ko bashobora kuviragirika nicyo gituma n'ukuri ibintu by'ubusanzagiza ingufu twebwe byaratubabaje cyane muri iyo ntaki biratubabaza rwose kuko bijuragiza abanywanyi bakabura icyo bafata n'icyo bareka igihe indongozi zabo ziriko zirakora ibyo inani rero zitabagurika nivyo nico kimwe n'imigambi ahukunga imigambi yacu mikomere ahubwo twebwe nyine tubandanya tuyisenga mu ncamake duha ingufu umugambwe CNDD-FDD nitwe tuwuha ingufu nayo ubundi nta ngufu wari ufite urabye nko mu 2010 ingufu ntiwagira namba mugatica turawuha ingufu 2015 ingufu zari zawuheranye kubera gusambuka muri budako twari twashatse kugira urunani ranake turi twese hamwe umwe ngo ni jyewe nini jyewe bica biranka dusigara turi bake ingufu zica ziragabanuka n'ubu nicyo kimwe tutarengeye ukwikunda turabe inyungu y'igihugu twemere twibabaze mugabo turabe abanyagihugu tuserukira tuzokwama muri izi ngorane nicyo gituma mu Burundi nibyo habaye amatora ama hari ingorane hagati mu migambi kubera iki hari umwe acavuga ngo jewe ngo ntagiye ku kibanza cya mbere ngo sinemera aho umuganga ukawononekaye amatora aheze hariho umuntu mu mutwi we abazi ko abwirizwa gutsinda na cyane cyane kubera ibintu tuvugira twe tuvuga ngo tugomba guhindura ibintu mu nyandiko abarundi turazi kwandika cyane rwose amadekarasiyo ni menshi cyane dukora inyandiko nyinshi cyane duhindura ibintu ku maradiyo tukavuga cyane ku maradiyo woho urabona yuko uhingarukana bumenya ari byinshi ukanenga turahegeje umunyagihugu wo mu Burundi ashaka umushikiye kandi ntumubeshe kuko umaze kumubeshya kabiri ntugaruka ubwa gatatu nicyo gituma hama haba ingorane hageze amatora kuko kenshi umuntu yibaza ngo arayatsinda kumba wa munyagihugu utamushikiriye uyatsinda gute erega ntibasoma abanyagihugu b'Abarundi kenshi ni kubyumva hagiyeta n'amahera basubiye kwigurira impapuro birashika rero nagomba ko ahubwo twokumva ikibazo kumwe ahubwo tukagira urunani rukomeye byaba byakunda tukagira icyo bita rwazira asambure urunani rukomeye tugahangana arengeje mu matora tukayitsinda reka dutsinda
mukanya gatoya cyane rwose
yakurikiranye ku rupapuro tukavuga tuti twatsinzwe nayo nyine tuyitsinze tukayisaba kwivuga iti natsinzwe
mukanya gatoya mushya ntahe Frederic banyumvira egomereka agira icyo avuze cyane cyane ku cyimviro mwashikirije kivuga ko imigambi idakwiye kubandanya ishira eka itanga ishukiza amatangazo ahubwo ikwiye kwegera abanyagihugu hamwe nako kama umuteko kuja hamwe mukanya gatoya cyane rwose mushya ntahe mvuga inyumvira
yemera ni byiza ariko hariho uburyo butandukanye bwo kwegera abanyagihugu singombwa ngo mu byamane singombwa ngo mwame mukora nakweka kuko ikinshira hambavu umunyagihugu ni icyiyumviro icyiyumviro mfise niyo ino bandi hose arashobora kucumva ku buryo butandukanye kandi akagishigikira ahageze yuko tugishyira mu ngiro tukagishyira mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza Pascal muratwumva
yego
akandi kazina kawe ninde
nindagiwe nawe Pascal kuva i Nyarugusu muri Tanzania
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashinganahe babiri umushinganahe Bacakwa Louise umushinganahe Frederic bamvuga inyumvira tuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
hama ubwa mbere nangwe mbere ntangwe kula musaba tumire
ndakumva
hama ndizera ko ari opposition cyaka no kuvuga ngo twabikirikiranye neza birumvikana ko urunamira ni asenare de gwa fukye no kuvuga basije urundi nani no kuvuga rugwa guhuza amasezerano ya Arusha
oya urunani senare de gwa fuswe urunani senare de ruriho hariho urundi runani rushasha c'est fort Arusha
ego gumani nyene rushasha none rutegekanye iki na cyane cyane ku byerekeye twebwe impunzi turi ngaha muri Tanzania turi ko turirukanwa ku ngugu mu gihe tubona ko mu gihugu cy'u Burundi naho twagenda tutoro ngaha amahoro ubwo runani zikora ategura iki kugira ngo iyi tariki imwe y'ukw'icumi twegereje kugira ngo runaturemeshe kugira ngo twumve ko by'ukuri natwe dushidikiye kuko uri kurabiraba rimwe na rimwe umurenge twebwe abari ngaha mu buhungiro umurenge ntidufite n'abadushyigikiye ntidufite n'abatwitaye ni ukuvuga umurenge abarundi bagenzi bacu umurenge ntibatubabaye ni ukuvuga rero nagomba kubaza abatumire mbega ni igiki ariko baratunganya kuri iyi tariki imwe ni ukw'icumi iravugwa ko ziri muri
murakoze murakoze Pascal ikibazo gihambaye cyane gose cha Pascal avuga cyane cyane ku ngingo yafashwe na leta Tanzania y'utahukana ingu impunzi ku nguvu kuryo genekezo rya mbere ryo kwezi kw'icumi abanyapolitiki muri kumukora iki kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu reka dutangure kumushyira nahe ba mvuga inyumvira
jewe ndashimye n'ukuri iki kibazo cha Pascal ndamubwira yuko n'ingingo yafashwe na leta ya Tanzania na leta y'u Burundi nuko zifatikanya cyo ni cambe cya kabiri cyo dutekanya gukora itarike
ariko leta y'u Burundi yaratangaje leta y'u Burundi yaratangaje ko itazotahukana impunzi ku nguvu yego
itariki 27 turategekanya guhamagarira abarundi bose bari mu gihugu cyo ngaha mu Bubiligi baba bajwe n'ibiriko birashikira impunzi bene wacu bari muri Tanzania ko tuzogenda imbere ya ambasade ya Tanzania kugira ngo tubereke akababaro dufishe icyo ni cyambere cya kabiri tugiye kwandikira umukuru w'igihugu cya Tanzania tumubwire yuko ibyo ariko aragira biteye kubiri nibwirizwa mpuzamakungu igenga impunzi nimugira ngo turasinziriye ikibazo ni gwacu kandi kiracyuragishinga
mushya nahe Aloisa bacha kuna mwe kuri icyo kibazo cy'impunzi leta ya Tanzania ifite umugambi wo tahukana ku nguvu kwigerekezo cy'ambere cy'ukwezi kw'icumi muri ko mukora iki kugira ngo mugarukire kuri izo mpunzi
hamwe Tanzania by'ukuri yotahana impunzi ku nguvu burya byo bari ikosa rikomeye cyane kuko burya impunzi itaha kuko ishaka utahana impunzi ku nguvu mbere biratandukanya n'imiryango ugasanga umwana ntajyanye na nyina ntajyanye na se iyo byo bari ikosa rikomeye cyane icyo gituma iyo tuvuga twarasabye yuko ibyo bintu byokogwa hisunze amategeko hagatahuka umuntu abishaka kandi ubishaka nawe ntihagire umubuza gutaha kuko abishakira bakamureka akitahira kuko umuntu wese niwe yiyumva umutekano kandi umuntu mu guhunga kujya nta wuhungana n'uwundi umwe wese ahunga kubera ari ikimutumye ahunga icyo gihe yabonye icyo cyamutuma ahunga kitagihari akavuga ko yokwitahira uwo bamureka agataha ariko tugasemera tuvuga tuti ntihagire uwo batahisha ku ngugu atabishaka kuko ibyo bari nyuranye n'ubwigenge bwazina kirimwa muntu iyo bari kosa
ndabona mu kanya tuba dusozera kiganiro cyacu ariko imbere yaho nagomba dusabe mushana ya Frederic bamvuga inyumvira atubwire cyane cyane hari itangazo mwavuze ko ryasohotse tutangwa ikiganiro mu majambo make cyane rwose murashaka kutubwira abategetsi bagize inzego z'urunani CEFOR Arusha
abategetsi bagize urunani hariho ururongoye yitwa Rwengezo Chubino nacyo ndi cegera ciwe n'umunyamabanga mukuru yitwa Jean Bosco Ndengurutse
nabo bategetsi batatu bonyine
nibo babaye barajaho batoto kwiga turabimunyuma tubandanye
abandi bategetsi bagize urwo runani baba nk'umubirigi nibande
nabivuze mu ntango
navuze ba mambre
ego
ego me reka tubaze n'umushya ntahe Aloisa Balchaku na atubwire eka akamumotera cyane cyane umushya ntahe Aloisa Balchaku barundi bari hanze boba bifuza kuja mu matora ariko bafise amakenga ko ayo matora ashobora kuba adatunganijwe neza n'inkakaye
enatwe twebwe twaremeye kuyaja mu kandi tubona utunenge ariko utunenge tubona mu itegurwa ry'amatora nta vyama bera ngo de ntivyama bimeze neza ariko utwo tunenge udutosora ari uko ari bubi mukabivugana n'inzego zose nabo byiga tukabigira hamwe aho tunaniriwe minsi yose tukavuga jewe na mbwira abantu aho ndaniriwe uravuga nicyo gituma abantu bari hanze ni ukuri uwumva ko umuntu wese mu mutima wiwe yumva ko umutekano wiwe
icyo kibazo ni kibazo nibaza ko tuzogaruka ko mushya nayo bari cyako Aloise ndagushimiye cyane rwose kukanya watoye kugira ngo mugane ni radio y'u Amerika ndagushimiye mushya nta Frederic bamvuga inyumvira ndagushimiye nawe ingenieur n'abashibina kandi na Fatou Karara yiganje kiganiro turashimiye abanyuwanyu bose bira radio y'u Amerika badutelefonye bagatera kamo bagashwiza ivyumviro nibaza bafite turashimiye namwe cyuti mwese mwakurikiranye kiganiro muri sana cyo munsi Tuwa wifurije na mahoro ni mungoro wa mwiza mwiza.